Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza mwese nshuti na mwavandimwe turi kumwe. Uyu munsi turi kwa gatatu tariki 28 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2014. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Umurundi umuha amafaranga 500 arakora kwera ko iwabo aba baye igihumbi. Ariko twebwe biratugora kuyakorera uyakora mu Rwanda n'undi ari ugiye kuyahahisha ukagura ikiro kimwe cy'ibishyimbo.
Uwo ni umuturage wo mu Bugesera avuga ku kibazo cy'Abarundi baza mu Rwanda guhaha ibiribwa. Iyi nkuru hamwe n'izindi turazigarukaho mu kanya n'inyuma y'amakuru. Juti turi kumwe amakuru uyu munsi mwayateguriwe kandi maragezweho na Frederic Nkundikije. Frederic waramutse neza.
Mwaramutse neza Jeni, mwaramutse namwe inshuti mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Igihugu cya Misiri icongereje umunsi wo kwitaba amatora y'umukuru w'igihugu. Mu gihugu cya Nigeria, umurwi w'abagwanyi warishe abantu bashika 45. Umupfasoni wo mu gihugu cya Sudani yaciriwe ubwo gupfa yaraye avyariye mu bitaro vyo mu Ibohero. Idonido ya makuru. Umurwi ujeje wa matora mu gihugu cya Misiri wongereje umunsi wo gutora mu matora y'umukuru w'igihugu kugira ngo abantu batashoboye gutora bashobore kwitaba ayo matora yitezwe kwa zoshikana ku butegetsi wahoze ari umukuru w'igisirikare Abdel Fattah el-Sisi. Imisi iri y'amatora yari yarategekanijwe yari kurangira ejo ku munsi wa kabiri, yamara ku munsi wa mbere ayo matora ntiyitabwe n'abantu benshi muri icyo gihugu gifise abanyagihugu 54 million. Mu mugambi wo kongereza igitigiri cy'abanyagihugu batora, umushikiranganji wa mbere Ibrahim Mahlab ejo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko wari umunsi w'akaruhuko mu gihe umushikiranganji yajejwe utungane yagabishije abatazokwitaba ayo matora ko bazocibwa ihadabu. Abantu bavuga ku gitigiri kinini cy'abanyagihugu bazokwitaba ayo matora arico co tuma itorwa rya Sisi yemerwa. Sisi niwe yari umukuru w'abasirikare bakuye Perezida Mohamed Morsi ku butegetsi mu kwezi kw'indwi, ari navyo byatumye haba imyerekano y'abahurikiye murwi Muslim Brotherhood hamwe n'ingingo yafashwe n'igisirikare yo gukoresha inguvu mu gutuza abahurikiye muri uyu murwi, ari navyo byahavuyemwo ubwicanyi bwahitanye ubuzima bw'abantu barenga 1000 mu gihe abategetsi bo muri uyu muhari batari bake batawe mu mvuto. Umuhari Muslim Brotherhood warateye akamo abanyamisiri kabasaba kutitaba ayo matora. Abanyanigeria bajejwe umutekano bashika 45 barishwe mu bitero byakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bikekwa ko bari mu muhari Boko Haram mu gisagara ca Bunyadi. Abagwanyi amajana amajana bari mu makamyo hamwe no ku mapikipiki barateye igisagara ca Yobe kiri mu buraruko bushira ubuseruko ku munsi wa mbere ku mugoroba. Amakuru yatanzwe n'umurwi w'abasirikare bo mu gihugu ca Nigeria bajejwe gutabara yabwiye serivisi y'ururimi rw'Ikiyawusa ijwi rya Amerika ko abasirikare 24 hamwe n'abapolisi 21 bishwe muri icyo gitero. Abantu batanze ayo makuru batashatse ko amazina yabo atangazwa, bavuga ko abo bantu bitwaje ibigwanisho bagiye batwaye imodoka ya Blende hamwe n'izindi modoka nyinshi. Gushika ubu nta makuru araboneka avuga igitero cy'abasivile bahasize ubuzima. Umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika muri serivisi y'Ikiyawusa ari muraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria avuga ko abagwanyi bama bateye imodoka z'abantu baca ku ibarabara rikuru rigana mu gisagara cya Maiduguri mu ntara ya Borno. Tukivuga kandi ku gihugu cya Nigeria, Departement ya Leta ya Amerika yatangaje ko ata makuru ifise y'ikinya makuru cigenga yerekeye inkuru yatangajwe na Leta ya Nigeria ivuga ko izi ikibanza kinyegejwemo abana b'abakobwa banyurujwe n'umurwi Boko Haram. Umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika Jen Psaki ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko naho Leta ya Amerika yari kuba izi irengero ry'abo bana b'abakobwa ngo ntiyo rivugira ku mugaragaro kubera umutekano w'abo bana babigeme. Yavuze ko Leta ya Amerika nayo nyine itogerageza gukora ibitero byo kurokora abo bigeme kubera yitwararitse umutekano wabo. Intagondwa zo muri uyu muhari Boko Haram zaranyuruje abanyeshuri b'abakobwa mu gisagara ca Chibok kiri mu ntara ya Borno mu kwezi guheze. Perezida w'igihugu cya Nigeria Goodluck Jonathan yaratangaje ko atazogiriranira ibiganiro mu rwi Boko Haram, akaba kandi yarasavye kwabo bigime barekurwa atabirinze gusabwa. Umutetsi wo mu gisagara ca Chibok yabwiye iradio Ijwi ry'Amerika ko leta ya Nigeria ikwiye gutegera ibisabwa mu rwi Boko Haram maze ikemera kurekura imbohezo mu rwi Boko Haram, hanyuma uyo mu rwi nawo ukayishikiriza abo bana bakobwa. Muri kumwe nabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika risamenyera i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umufaso niwe mu gihugu cha Sudani yaciriwe urubanza rwo kubambwa kubera yanse guheba idini ry'ibo ry'abakristo yaravyariye mu bitaro byo mu Ibohero. Abashikiza amanza baburanira Mariam Yahya bavuga ko yavyaye umwana w'umukobwa ejo ku munsi wa kabiri. Uyu mufasoni arafite kandi ubundi mwana afise amezi 20. Mu ntango zo kwezi sentare yo mu gihugu cha Sudani yaraciriye urubanza Ibrahim ko yarenza karimbi maze imuha iminsi ine kugira ngo azobe yahevye idini ryiwe ry'abakristo. Iyo sentare yaciye imucira urubanza rwo gupfa nyuma yaho yankiye guheba idini ryiwe. Ibrahim yavyaye numuvyeyi w'umukristo mu gihe se wiwe ari umuislamu. Yarizwe nk'umukristo yamara amateka mu gihugu cha Sudani avuga ko abana bafise base b'abayisilamu baba ari abayisilamu nkabo.
Urakoze Frederic Nkundikije kuri aya makuru. Nshuti bavandimwe, turi kumwe iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu ni umwanya w'inkuru nyamukuru. Ushinzwe ibyerekeye amahoro ku Burundi muri ONU, ambasaderi Paul Seger, yasabye umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kujya ashakisha imvugo ihumuriza no gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyepolitiki bazashobore kujya mu matora yo mu mwaka w'2015 nta n'umwe ukumiriwe. Ibyo yabivugiye mu mubonano yagiranye na Perezida Nkurunziza ejo kwa kabiri. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Umubonano n'umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza, ambasaderi Paul Seger yamenyesheje ko yazanywe no kuraba imigenderanire hagati ya Leta y'u Burundi n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi. Ambasaderi Paul Seger yaciye asaba Perezida Nkurunziza gukora uko ashoboye kose kugira imigambwe yose izoshobore kuja mu matora yo mu 2015 ata n'umwe akumiriwe kandi bose bahabwa amahigwe angana.
Avec les élections qui arrivent, si ces élections se passent dans les meilleures conditions, dans un état
mu gihe himirije amatora, ayo matora aba yatawukumiriwe ataruhagarara, abantu bose baterereye bakagishwa inama kandi bagahiganwa ku rugero rumwe, ivyo vyotuma amakungu asubira kwizera Burundi mbere akanabuha n'imfashanyo nyinshi abanyamitahe bo hanze bakaza gutyo ubukene ugatuzwa.
Fortement contre la pauvreté, créer des investissements internationaux.
Ikindi ambassadeur Paul Seger yashikirije ni mvugo ikoreshwa n'umukuru w'igihugu ku banyepolitike uwajeje kuraba ivy'amahoro ku Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, yasavye President Peter Nkurunziza gukoresha imvugo ihumuriza kandi itomoye.
Alors on a parlé de toutes ces questions là.
Rero ivyo vyose twabivuganye n'umukuru w'igihugu, hanyuma nateye intege nonge ansaba President wa Republika yuko ategerezwa gutanga ubutumwa butomoye kuri bose yuko ayo matora afite agaciro kanini mu buzima bw'igihugu cy'u Burundi kandi kwategerezwa kuba yugururiwe bose.
Qu'elles doivent être inclusives, qu'elles doivent être ouvertes à tout le monde.
Ivyo ambasaderi Paul Seger yabishikirije mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraherutse gushikiriza ko agiye kujaho itegeko rihasha abakwiragiza ibihuha. Ikitahumurije abanyepolitiki batavuga rumwe na leta, umushingamateka Yohani Minani yerekana amakenga afise kuri iyo mvugo ya President Nkurunziza.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ati uzokumva yavuze igihuha wese turatumupfunga. Ivyo ni iterabwoba. Twashaka rero bakureho ikintu cyose cyuza gitera ubwoba mu nyapolitike, uko avuze bacu bavanga ngo bamupfunge, uko agize icagira cyose ngo bamupfunge, kuko nayo ibindi byose kuzuba ari ugusiga n'inkore ku maso.
Nayo agatogwasa avuga ko akirongoye umugambi wa FNL ati iryo tegeko rigamije ikindi.
Na cyane cyane ko ubu twegereje amatora, uwo badashaka wese barashaka guca bakoresha iryo tegeko, uwo uvuze icyo aricyo cyose akavangwa n'ibihuha kugira ngo bamwikize, biba niba bigwanya mu gupfunga. Mu by'ukuri novuga nti kuba ariko bararondera kuzana iryo tegeko atari kubera yuko bagomba kugwanya ibihuha, kumbure bagomba kugwatirika turabo ukuntu twotaramura abantu bamwe bamwe tudakeneye kubandanya kuma twumva cenyereka kujya turondera ukuntu cikesha abantu tubashire mu bwoba, uzobona ibintu wese azotinye yuko duca tumufunga ntagire gusubira kuri iryo gora.
Ambasaderi Paul Seger ahejeje urugendo rwe mu Burundi adocaja mu gihugu cy'u Rwanda yongeraje mu gihugu cya Tanzania yarusha kugira agendere umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Ibujumbura mu Burundi, Tabita Mukamusoni, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyi nkuru. Tunyarukiye noneho mu Rwanda mu Bugesera inzara yo goza mu ntara ya Kirundo majyaruguru y'u Burundi iratuma abaturage mu karere ka Bugesera nabo batakamba. Abatuye ako karere bavuga ko ubwinshi bw'abarundi baza mu masoko butuma ibiciro bizamuka kandi umusaruro utarabaye mwiza. Mugenzi wacu Asumutakaboyi yagiye muri ako karere ka Bugesera avugana n'abarundi bari baje mu isoko.
Ino baturusha ibintu byisherega kakawunga kakawunga tugakura ino tutakarose niturya
mu rugo kubera izuba ryabaye ryinshi rimeze nabi no gushakashaka kugira ngo umuntu abone ko abana baramuka.
Ino ikintu uguze nk'amafaranga igihumbi iwacu bigifatira 200 n'8 izuba nyine ryarabaye nabi n'ibigori byarumye n'ibiharage.
Aba ni bamwe mu baturage b'abarundi bakomoka muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Nabasanze mu isoko ryitwa Batima riri mu murenge wa Rwero mu karere ka Bugesera. Umubare w'abarundi bari muri iryo soko ryo mu Rwanda ngo wariyongereye. Ahandi biturutse ku nzara ivugwa muri komine Busoni ihana imbibi n'uwo murenge wa Rwero.
Naje guhaha n'ubu nca ntaha n'abafite abana bato bamwe barahunga nyine baburaye babura icyo barya bagaca bagira ingorane bamwe bakazi ino. Abeshi imbere abana beshi biwacu bararangiriye ino bibera ino ababoyi ababoyi sinzi kubumva abandi n'abayaya abandi n'abashumba baragira inka
mu rugo kubera izuba ryabaye ryinshi rimeze nabi no gushakashaka kugira ngo umuntu abone ko abana baramuka.
Nyene turahaha nk'utuntu tubayabaye duke.
Nubwo umubare w'abarundi warushijeho kwiyongera mu mirenge ihana imbibi na komine Busoni yaho mu Burundi ndetse n'amasoko yo mu Rwanda karemwa cyane n'abarundi baba baje gushaka ibyo kurya, abanyarwanda twaganiriye bo mu murenge wa Rweru bavuga ko nabo ubukungu butifashe neza bitewe n'uko nabo babonye izuba ryinshi ntibeze uko bikwiye. Na duke babonye ubu bakaba badusaranganya n'abarundi baza guhahira amasoko yabo ari benshi.
Abarundi bo barahari benshi kabisa, mbese buri munsi baraza n'amasoko n'udutwaro twabo baza guhaha. Nk'ubu ngubu benshi twagiye duhura tuzi n'ahantu isoko n'aho bajya guhahira mu nkuka n'amasoko baba ari benshi. Kandi impamvu bo baza ni uko buri gihe niyo bikwa bo ngo barejeje bo usanga igihe cyose inzara bayifite bakazi nta gushakisha amafaranga.
Noneho rero kubera ko abantu baba benshi amafaranga yo yabaye make natwe twejeje turarumbije ubu mubyizi ni 600-500 gutyo mu nkuka. Igihe ubundi bakoraga 800 umuntu w'umuhinzi biratugora kuko nkatwe umurundi umuha amafaranga 500 arakora kubera ko iwabo ababaye 1000 ariko twe biratugora kuyakora uyakora mu Rwanda n'ubundi ari ugiye kuyahahisha ukagura ikiro kimwe cy'ibishyimbo. Ikiro kimwe cy'ibishyimbo se nk'ubu ngubu ufite nk'abantu 600 mu rugo nta burisho bwabyo nicyo cyonyine gusa kigaburuke uravunjisha ayakora yatahana akajya kuvunjisha iwabo
baraza ariko nako turashonje kuko isuba ryavuye tadushimo twejeje mbese n'ikigori yetoni mvura wenda akabona ko ari kubone ugasanga mbese twabuze duhahira kubera ko bava hirya no hino bakaduha hino bakikora bakaja kubera ko hino baza bababaye iduhaye igihumbi cy'300 baragafata ariko twewe dutuye ino kubayede dukuriye igihumbi iyo bataye kwa tutwenye usabira abanyarwanda agiwa bene cyabiri cyatatu abukwaye ariko bakuno wapi kubera ko barundi baje bambuka
mu murenge wa Rweru. Bigaragara ko naho umusaruro wabaye muke bitewe n'izuba ryavuye ari ryinshi ndetse abaza kuwahahira bikaboneka ko batwara n'abike abaturage bari kuzifashisha mu gihe kiri imbere. Ubuyobozi bw'uwo murenge buvuga ko koko mu murenge wa Rweru naho hatabonetse umusaruro ugaragara ariko uwo murenge ngo uzakomeza gufatanya n'abaturanyi babo b'abarundi bagasaranganya bike bafite. Uyu ni Bwana Rwabuhi Jean Chrysostome umuyobozi w'umurenge wa Rweru.
Nigihe wenda kitare ari igihe wenda cyuva ngo hari inzara ati nubundi baraza mu gihe cyose usanga kuko hariyo n'abacu bashyingirwa n'ababo bakaba ari hano ariko wenda muri iyi minsi urabona ko hari umubare mwinshi wiyongera w'abantu b'abarundi baza baza guhaha hano. Iyo bambutse bagaha hano birumvikana yuko natwe umusaruro uma mbega kuko ibintu babihaha ari benshi ibintu biba bisangira babiri kandi wo hari umuntu umwe icyo kirumvikana ko ari ngombwa ko yateza kugira ingaruka ariko turabibona ko umuvandimwe ntabwo umuza guhaha.
Abaturage b'abarundi bagana amasoko yo mu Rwanda bavuga ko hari imyaka batabona cyane cyane nk'ibishyimbo kuko no mu gice cyo mu Rwanda byarumbye bitewe n'izuba ryatse ari ryinshi. Mu murenge wa Rweru ikiro cy'ibishyimbo kigeze ku mafaranga 360 mu gihe mu minsi yashize iyo byaraga neza ikiro cy'ibishyimbo cyaguraga amafaranga 200 ariko abo barundi bavuga ko ibyo bitazababuza gukomeza gushakira imibereho yabo mu Rwanda kuko amafaranga bahakorera agira agaciro iyo bayagejeje iwabo i Burundi. Asumta kabo
Ngoyi ijwi rya Amerika mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera.
Urakoze Asumuta kuri iyi nkuru waduteguriye. Cyuti mwumva radio ijwi rya Amerika, uyu ni umwanya w'ikiganiro Amerikana kubyaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo, ikiganiro mugezweho uyu munsi na Thomas Kamirindi.
Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango y'abantu kabiri kose yagize gutya irazimira. Na n'ubu abahanga barakibaza amarengero yabo byarabayobeye. Nibyo tugiye kuganiraho muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mesa Verde ni mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu ni muri leta ya Colorado. Mesa Verde ni mu rurimi rw'Icyespanyol bishatse kuvuga ijambo kurindi ameza y'icyatsi kibisi. Ni ahantu heza pe. Hari imisozi n'ibibaya n'imigezi y'amazi menshi y'urubogobogo. Muri iki gihe hari pariki y'igihugu. Hashize imyaka igera ku 1900, aho hantu Mesa Verde hari hatuwe n'umwe mu miryango y'abasangwabutaka bo mu bwoko bw'Abanavajo. Muri iki gihe Abanavajo bituwe umuryango Anasazi, ni nko kuvuga abakurambere. Abo bantu Anasazi bari umuryango w'abagwaneza cyane b'abahinzi borozi n'abahigi. Umuryango wari ugizwe n'abantu bagera kuri 200. Imisozi yabo yabagamo ibirugu binini, ni ukuvuga ubuvumo, ku buryo iyo baterwaga bihinagamo umwanzi akababura akamwara. Nyamara bagize gutya rimwe kuri rimwe nta nteguza barazimira nk'aho batigeze babaho. Na n'ubu abashakashatsi bayobewe irengero ryabo. Bagiye bate? Bagiye he? Nta gisubizo barabona. Kubera ayo mayobera, abahanga bapfa gukeka ko muri Mesa Verde hacanye uruzuba rw'ishyano ry'akataraboneka, noneho bamwe mu ba Anasazi barapfa, abandi barahunga. Abo bahunze bashobora kuba barageze mu yindi miryango mu yandi moko, noneho bagenda bamirwa nayo buhoro buhoro kugeza igihe bazimiye burundu. Ariko nabyo nta kibyemeza 100%. Iri ni ijwi ry'Amerika, ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Aba Anasazi rero bahora bibukwa gusa ngo kera habayeho. Nyamara nyuma yabo, ariko bwo si kera cyane, undi muryango nawo wagize gutya urazimira rimwe kuri rimwe. Uwo wari ugizwe n'abimukira baturutse mu Bwongereza. Uwo muryango wari ugizwe n'abantu bagera ku 108. Mu 1585 bageze ku kirwa cyitwa Raonaki mu nyanja ya Atlantika, nko mu birometero 30 by'ubutaka. Ubu ni muri leta ya North Carolina mu burasirazuba bushyira amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Basanze icyo kirwa ari cyiza cyane, bahita bahigumira baratura. Nyuma bahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'ibiribwa n'umutekano. Bahoraga baterwa n'abasangwabutaka bahasanze. Umuyobozi wabo yafashe icyemezo cyo gusubira mu Bwongereza gushaka ibiribwa n'intwaro. Kugenda no kugaruka bakoreshaga ubwato byafashe igihe kirekire cyane kigera ku myaka 2. Agarutse n'abari bamuherekeje mu kwezi kwa 7 mu 1587, yasanze abantu 108 bose yari yarasize, ahari wenda n'abari baravukiyemo, nta kanunu na gato kabo, nta n'akantu na gato basize gashobora kwerekana ko aho hantu higeze haturwa. Hari harasubiranye bushyamba, ibyatsi by'agasozi byarahigaruriye. Kugeza n'ubu abo bantu biswe umuryango wazimiye. Abashakashatsi barakibaza uko byabagendekeye barayobewe. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi.
Urakoze Thomas Kamirindi kuri iki kiganiro. Ku byerekeye siporo, turebe imyiteguro y'igikombe cy'isi izabera muri Brazil. Hasigaye iminsi 15 gusa ngo irushanwa ry'igikombe cy'isi ry'umupira w'amaguru ritangire muri Brazil. Muri gahunda yo kubagezaho imiterere y'amakipe y'ibihugu azahatana muri iryo rushanwa uyu munsi turababwira ikipe y'Ubugereki. Etienne Karekezi, ikipe y'Ubugereki iteye.
Ubugereki ni igihugu cyo ku mugabane w'Uburayi. Mu rwego rwa siporo muri rusange, Ubugereki buzwi cyane mu mateka kuba bwarabimburiye ibindi bihugu byo ku isi gukoresha imikino olympique yaberaga ku musozi witwa Olympe. Mu mukino w'umupira w'amaguru, ikipe y'Ubugereki iri ku mwanya wa 10 ku rutonde rwa FIFA ishyira muri umupira w'amaguru ku isi. Mu guhatanira tike ya mundiyari ku mugabane w'Uburayi, Ubugereki bwabonye tike bumaze gutsinda ikipe ya Romania. Muri mundiyari izabera muri Brazil, Ubugereki buri mu itsinda rya C hamwe n'amakipe ya Cote d'Ivoire yo ku mugabane wa Afrika, Ubuyapani ku mugabane wa Asia na Colombia yo muri Amerika y'Amajyepfo. Ubugereki buzakina umukino wabwo wa mbere na Colombia tariki 14 y'ukwezi kwa gatandatu gutaha mu mujyi witwa Belo Horizonte uri mu majyepfo akira uburasirazuba bwa Brazil. Mu mateka y'umupira w'amaguru, ikipe y'Ubugereki yagaragaye cyane nyuma yo gutsinda irushanwa ry'Uburayi Euro 2004 ryabereye muri Portugal. Imyitwarire y'ikipe y'Ubugereki ariko mu mikino y'igikombe cy'isi ntigeze isamaza. Turebe gato mu bihe bya hafi. Mu irushanwa ryabereye inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 1994, Ubugereki bwasezerewe rugikubita nta gitego na kimwe utsinze, ahubwo bwatsinzwe 4-0 na Argentine, bukubitwa 4-0 na Bulgaria. Nigeria nayo ibutera 2-0. Imyaka 16 nyuma yaho muri Afrika y'Epfo muri 2010, nubwo Ubugereki bwabashije gutsinda Nigeria ibitego 2-1, bwatsinzwe na Korea ya Ruguru ndetse na Argentine 2-0 muri buri mukino. Icyo gihe kimwe no muri Amerika muri 1994, Ubugereki bwasezerewe rugikubita mu mikino yo mu matsinda. Umutoza w'ikipe y'Ubugereki ni umunyaportugali witwa Fernando Santos, yasimbuye kuri uwo mwanya umutoza wakomoka mu gihugu cy'Ubudage. Mu bakinnyi b'imena ikipe icungiraho harimo umukinnyi wo hagati witwa Giorgos Karagounis. Muri barutayizamu, iyi kipe ishobora gucungira nanone ku bakinnyi barimo uwitwa Dimitrios Sarpingidis ndetse na Mitroglou. Nanone kandi uwashaka kuvuga icyizere kuri iyi kipe yaba abikabije cyane, gusa hari ibihe mu mupira w'amaguru gutungura no gutungurwa bibangikana.
Urakoze Etienne Karekezi kuri aya makuru y'imikino ku ikipe y'Ubugereki. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu kiringo cy'imyaka 10 irangiye, akarere ka Afrika karagize intambwe zikomeye. Nk'uko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry aherutse kuvyandika, ngo ubutunzi bw'ibihugu vya muri Afrika bwariyongeye mu bitandukanye n'ukugene bwari bwagabanutse mu kiringo cy'imyaka 20 irangiye. Ibihugu indwi ku bihugu 10 vyo ku isi aho ubutunzi buriko bwiyongera vyihuta cane biri muri Afrika, bikaba vyitezwe ko ubutunzi bwiyongera ku bice 6% ku mwaka mu kiringo cy'imyaka 10 yimirije. Urugero rw'abanduye indwara ya sida ruri hasi kubishika hafi ibice 40% mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Igitigiri cy'abana bapfa bahitanywe n'indwara ya malaria cyaragabanutse ibice 50%. Urugero rw'abana bapfa rwaragabanutse mu gihe ikiringo cy'imyaka abantu babaho kiriko kiriyongera. Ivyo kwiterambere rizobandanya kwiyongera bizova ku banyagihugu bo muri Afrika. Zibiri mu ntambamye zikomeye ku iterambere muri kazoza muri Afrika ni ruswa n'umutekano muke. Ruswa itwara abanyafrika miliyaridi n'imiliyaridi z'amadolari. Kubera izo mvo, iterambere mu vy'ubutunzi bihugu bitari bike vyo muri Afrika bitanguye kugira rishobora kutazokwigera rishikira igitigiri kinini c'abanyagihugu. Ayo mafaranga yokoreshejwe ku vyerekeye abanyagihugu aho kuja mu mifuko y'abantu bari kurushi. Muri ico gihe umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry avuga ko ibintu bitumvikanywe ko muri kahise bitotegerezwa kurekurirwa kugeramira kazoza. Amenyesha ko kwiyemeza kwishyira hamwe ibihugu vya Afrika ku vyerekeye kunumya inkoho muri Afrika mu mwaka w'2020 ari umugambi ukomeye. Ngo n'urugamba rukwiriye urugamba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokora ibishoboka vyose kugira rutsindwe. Rizofata ukwiyemeza gukomeye k'ubuyobozi muri Afrika no gusenyera ku mugozi umwe kw'abanyafrika kugira ugo rugamba rutsindwe. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry avuga ko atamazinda na makafise kwivyo ari byo bizoranga Afrika nshasha igihe n'ikibanza h'abanyafrika bazotera baja mu nzira iyo guhindura ibintu bazotera baja mu mahoro n'iterambere aho kugira ishyari no kwihora. Avuga ko ivyo bizova ku gushaka kw'abanyafrika no gushaka kw'abayobozi bakarere ka Afrika kwanka gusubira mu ndyane zo muri kahise bagatera baja muri kazoza. Amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kugira uruhara rukomeye ku vyerekeye intambwe akarere ka Afrika kabandanya kugira ngo President Obama yari yemeje kubijanye n'iyo nzira.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rute turi kumwe igice cya mbere cy'ibiganiro byacu kiri hafi kurangira mbere yuko dusezeranaho ariko Frederic Nkundikije agiye kubanza ababwire muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Frederic?
Urakoze Jenny twabwiye ko mu makuru twabwiye ko umurwi ujejwe amatora mu gihugu cya Misiri wongereje umunsi wo gutora mu matora mukuru w'igihugu kugira ngo abantu batashoboye gutora bashobore kwitaba ayo matora yitezwe kwa zoshikana ku butegetsi wahoze ari umukuru w'igisagara Abdel w'igisirikare murambarira Abdel Fattah El-Sisi. Iminsi ibiri y'amatora yari yatekanijwe yari kurangira ejo ku munsi wa kabiri yamara ku munsi wa mbere ayo matora ntiyitabwe n'abantu benshi muri icyo gihugu gifise abanyagihugu imiliyoni 54. Twavuze kandi ko abanyanigeria bajejwe umutekano bashika 45 bishwe mu bitero byakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho yikekwa ko bari hari Boko Haram mu gisagara cha Buniyadi. Abagwanyi amajana bari mu makamyo hamwe no ku mapikipiki barategise gisagara cha Yobe kiri mu raruko ushira useruko ku munsi wa mbere ku mugoroba. Amakuru yatanzwe n'umurwi wa sirikare bo mu gihugu ca Nigeria bajejwe gutabara yabwiye service y'ururimi rw'Ikiyawusa ijwi rya Amerika ko abasirikare 24 hamwe n'abapolisi 21 bishwe muri ico gitero. Twavuze kandi ko Departement ya Leta ya Amerika yatangaje ko ata makuru ifise ikinyamakuru cigenga yerekeye inkuru yatangajwe na Leta Nigeria ivuga ko izi ikibanza kinyegejwemo abana b'abakobwa banyurujwe n'umurwi Boko Haram. Twavuze kandi ko umufasoni wo mu gihugu cya Sudani yaciriwe urubanza rwo kubambwa kubera yanse guheba idini ryiwe ry'abakristo yabyariye mu bitaro byo muri iryo bohero. Abashikizwa manza baburanira Mariam Yahya bavuga ko yabyaye umwana w'umukobwa ejo ku munsi wa kabiri. Uyu mufasoni arafite kandi uwundi mwana afise amezi 20. Mu ntango zo ku kwezi sentare yo mu gihugu cya Sudani yaraciriwe urubanza Ibrahim ko yarenze akarimbi maze imuha iminsi 4 kugira ngo azobe yahevye idini ryiwe ry'abakristo. Iyo sentare yaciye imucira urubanza rwo gupfa inyuma yaho yankiye guheba idini ryiwe. Ibrahim yavyawe n'umuvyeyi umukristo mu gihe se wiwe yari umuislamu. Yarezwe nk'umukristo yamara amateka mu gihugu cya Sudani avuga ko abana bafise base b'abayisilamu baba ari abayisilamu.
Chuti mukunda radio y'u Amerika ibiganiro byacu by'igice cya mbere birangiriye aha. Tubashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi abadukurikirira ku murongo wa FM. Mukomeze mukurikira ibiganiro kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Amakuru uyu munsi mwagejweho na Frederic Nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.